mbere yuko ndakwishura icyo kibazo nagomba kumenyesha ko imyiteguro yo kuza muri ino nama yatugoye cyane kubera ibihe turimo by'igikiza cya korona cyateye isi yose babanje kutugora cyane kugira ngo dushobore kwinjira muri kino gihugu ariko bamwe bamwe twarashoboye gushika n'abandi baracyari mu nzira baza mvuga rero turi ko turaja mu mibonano abaserukiye ibihugu byabo muri afurika kugira ngo turabe icyo twogira dushikirize natwe kugira ngo barabe ingene bo twitaho natwe abanyafurika nk'uko mu bisanzwe murabona nitwe duhanzwe n'irihindagurika ry'ibihe gusumbya abo bo mu bihugu biteye imbere kandi atari twebwe ahanini dutuma turumbika iyo myuka ikaduga mu kirere hanyuma zigatuma ibihe bihindagurika tuko turabona na rero mu migwi kugira ngo nihagera inama ya bose tuze turonge icyo dushikiriza natwe guhora rwa Afurika.
None mu Burundi ihindagurika ry'ibihe ryifashe rite?
Mu Burundi ihindagurika ry'ibihe risa gasesesha rumuri turamaze kubona ingaruka mbi nyinshi zigiye kuri iryo hindagurika ry'ibihe na cyane cyane imvura igwa ari nyinshi imvura y'isegenya igaheza igatera imyuzure amabarabara agasitagurika inzu zigatwarwa eka mbere abantu bamwe bamwe bakatikirira abandi bagata ingo zabo.
None ni izihe ngamba mufata kugira ngo iryo hindagurika ry'ibihe rigabanuke n'izo ngaruka nyirizina zigabanuke?
Ingamba dufata ni ingamba zihuriranye n'izo ibindi bihugu bindi biriko birafata na cyane cyane ko duhuriye mu mugwi umwe wo kurwaniriza hamwe iryo hindagurika ry'ibihe. Mu gihugu cyacu ingamba zafashwe ni nyinshi, hariho guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe no kuraba ngene umuntu yobana n'iryo hindagurika ry'ibihe. Ni ukuvuga twebwe twarafashe urugamba rw'uko tugira duhurikiye mu mugambi w'igihugu ujyanye no gukingira isi na cyane cyane mu gutera ibiti mu Burundi bwose aho bitari, hanyuma twarafashe ingamba yo guca imikobeko igihugu cyose cy'u Burundi, hanyuma ibindi ni byinshi turiko turakora turetse ibyo mbije kubabarira. Hariho n'iminsi yahariwe gukingira ibidukikije mu Burundi cyane cyane umunsi ugira kamere. Iyo niyo migambi nyamukuru leta yafashe kugira ngo dushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ryaba risa n'iryabaye akamenya abahinga.
Augustin Ngenzi urabona umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igendereza ry'ibihe no kumenyesha indara mu Burundi, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane, nejo ni mwandondera nzobishura. Murakoze.